chatu sana kwa kutegura nyene bakabizirikana mwameza atatu bazoba barakora ibindi bikogwa hakuna gafi nawo nyene bobizirikana kwa mwameza atatu inyuma yayo bazogafungura batarinze kwiruka cyane kandi kazoba ngirango kari ku rugero rushimishije.
Uwo ni umuyobozi mukuru Deo Nduwayezu. Hasigaye ukwezi kumwe gusa imbere y'uko iyo ngingo ija mu ngiro, hari nyuma y'inama yahuje abaseruki u Burundi, Tanzania, Congo iharanira intwaro rusange na Zambia, bakaba bari bahuriye Kigoma bigufugene iyo ngingo yoja mu ngiro muri ibyo bihugu byose. Ico gihe abarobyi bari mu mubabaro.
Tugiye guhinduka kuri je ubwa mbere ni ukupfa, kuko niho hano nari ntegeme
barofi 96 sinze tubazobaho gute kuko re batunzwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi
rero isano umunota imijyango natwe dukora ako kazi ahatwimva ati tugiye kubaho gute duhungire he nibibazo gusa
nyakuba mushikira nganji wa mbere n'umukuru w'igihugu nibahagarika iyo ngingo kuko nizo bari twa tumuriza bazokoze
gushika kuri iyo 23 rusama abarobyi bagumye barangura imirimo yabo ukuri kwamye iyo bagiye kuroba baraja kugituro cigisirikare kijejwe umutekano mu mazi bakabasuzuma bakabaha n'ikiranga umurobyi hanyuma barinjira mu kiyaga bakaroba bakagaruka nk'uko byahora. Uwo murobyi Clovis niyo saba biramutangaza
mu ncamake birabagora abo tubaza bose nta muco mwiza baduha ibintu byose tubibona nk'umengo ntibitahurise mu ncamake kuko urabona baratubwiye itariki 15 ko atavyo kuroba kandi mugana natangaye kubona abantu binje mu mazi bakaroba.
Kubwo murobyi ikibazo suko amafi yagabanutse mu kiyaga byotuma bacugara amezi atatu, igituma amafi ataboneka kubwishi n'ukumvo z'ubuhinga bwo kuroba. Atanga karorero kamatara bakoresha
nimba babona ifi ko zabaye nkeya nuko bagizanye ubundi burovyi butajyanye n'ubwatuma ifi ziboneka. Aya matara yera amatara yo kwica imboga kuko aya matara yera ni nk'uko twafata inyenyeri ziri hejuru mu bicu imboga ziri mu mazi zirabona inyenyeri umva najya amatara ni nk'inyenyeri mugabo ari nk'ajya amatara ya kera ajyaho umucanwa wancoro imboga nayo biri ku metero ijana iraduga tsicho kiniko kiraka nk'umuriro hejuru n'igice.
Uyu mugenzi wiwe Yohani Kabura ati naho zoba nyinshi urashobora kuzibura
ifi zigombye zirikata zonyene cyangwa zigombye zikaza zonyene nta muhinga w'ifi ariho.
Clovis ati urabye ibifungurwa ukugene bizimbye leta yari kubanza ikaganira n'abarobyi
n'ubu nko mu isoko nta nibihage bigihari hoca twimvira none nkatwe tumenye guteka ibiharage gusuma ibiharage biduca bigenda gutuka imboga zizoba zitagihari umva biraducanga cyo gituma iki kintu sico si kintu cyo gushika baje kuganiriza abantu bo hejuru ahubwo ni kintu cyo gushika baje kuganiriza abantu bo munsi kugira babaye cyumviro.
Toyi Gabrieli aserukira runani rw'abarobyi mu Burundi we yibaza ko leta yumvise akamo babateye hanyuma barahagarika iyo ngingo
nko ku ruhande rwa leta nago nyene tukayisaba ko nko kubabigenzeje bakumva kamo batwara abateye ko twaravuze tutumugami naho ari mwiza twase kuwukurikiza ariko kandi twayumva hari handi uwo mugambi batawushize mu ngiro bakidohora muri ayo masezerano ko natwe nkodros uburenganzira tukabandanya imirimo yacu ya misi yose kandi turayishimira cyane turayikengurukira ko turabona yuko by'ukuri twabandanije imirimo kandi yatankomanzi.
Uwaserukira urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu Burundi asaba ko hoba kuganira hagati y'abarobyi n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburobyi
kandi tugasaba yuko mu gihe nk'ivyo bibaye ko ubwami na mbere ko tangura twagishwa amanama tugaterera ibyumviro hanyuma ni muri ibyumviro rero twadutereye leta nayo yoheza igakorera ko hanyuma igaduha intumbero y'ukuntu twoheza tugakora uyu mwuga wacu mu buryo uduteza imbere.
N'ingingo zerekeza iyo ngingo zari zikwiye gufatwa
hanyuma kandi hakigwa n'izindi ngingo mperekeza iryo tegeko muri ayo mezi atatu abarobyi baba bari kubarakora iki abari basanzwe batunzwe n'uwo mwuga baza babayeho gute hari ibintu byinshi leta yomanza ikitegurira hanyuma natwe tugaheza tugashyira mu ngiro uwo mugambi tugoronokewe tubyumva kumwe.
Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi umuyobozi mukuru ajejwe uburobyi ati ngingo ntirahagarara habaye ikibazo cyo guhura kwa bashikiranganji bajerusho gisata bibihugu bine bisangiye Tanganyika. Dewundu wayeza ati inami zokogwa ku buhinga bwa none abo bashikiranganji bashikirize ibyiyumviro. Inyuma y'iyo nama hazocafatwa ingingo icivamwo itegeko rizoshikirizwa abarobyi bose bo mu Burundi, Kongo iharanira intwaro rusangi, Tanzania na Zambia.